Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
Maramutse Fidel amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu yavugwa kuri Guinea ku mugabane wa Afrika Ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ryarahagaritse Guinea muri uwo muryango inyuma ya kudeta iherutse kuba muri ico gihugu umushiranganje wa Burkina Faso ajejwe imigenziranire n'amakungu Alpha Barry yabivuze ejo ku munsi wa gatatu mu nama kuri Guinea yabaye akoreshejwe ubuhinga bwa video umushiranganje Barry yavuze ko ishyirahamwe CEDEAO rirungika intumwa mu biganiro muri Guinea kuri wa kane kuri ico kibazo Mushiranganji Berry yavuze kandi ko CEDEAO igiye gusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gushyigikira iyo ngingo yo gukumira Guinea. Abarobeli bo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia barahakana amakuru yasohotse ejo ku munsi wa gatatu abagiriza ko bishe abasivile barenga ijana mu minsi ibiri gusa mu ntara ya Amhara. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko abategetsi b'iyo ntara bavuze ko abasivili 120 bishwe hagati y'amatariki ya mbere n'iya kabiri ku kwezi kw'icyenda. Abategetsi bo muri ako karere babwiye Reuters ko batoye ibiziga bisa n'ivyo abarimyi mu mihana iri ku birometero 10 uva mu gisagara cha Dabat. Umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mufunyafunyo wasoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu bihakana icyo wise ireme ntanya. Umuvugizi wawo Getachew Reda yavuze ko asabye amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi kandi yemeye ko abamenyesha makuru bishikira aho byabereye kugira habe amatohoza yigenga. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika abanyororo bashika kuri 41 barishwe n'umuriro mwibohero ry'Tangerange ni mu burengero bw'umugwa mukuru Jakarta muri Indonesia mu gaturuturu keje ku munsi wa gatatu. Umushikiranganji ajejwe amategeko n'agateka ka muntu muri Indonesia Yasona Laoli yabwiye abamenyesha makuru i Jakarta kuwo muriro wadutse igihe cy'isaha indwi n'iminota 45 z'agatondo mu masaha ya Indonesia. Yongeye koko usa n'uwatewe n'insinga z'umuyagankuba ariko ko igipolisi kikiri mu matohoza. Iryo bohero ryarimwo abanyororo 272 barenze ibice 400% kuba ryategekanirijwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afghanistan, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yasabye abatalibani ejo ku munsi wa gatatu kureka indege zitwara abantu zigahaguruka ziva muri Afghanistan. Ni mu gihe indege zitwara abanyamerika n'abanyafghanistani babangamiwe bivugwa ko zabujijwe kuva ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mazar al-Sharif. Abatalibani bavuga ko bamwe mu ngenzi batagira ibyangombwa by'impapuro bibemerera gusohoka igihugu. Umushikiranganji Blinken avuga ko Amerika iriko irakorana n'inshuti zayo mu makungu kugira baremere abatalibani bakurikize ibyo bemeye mu gutanga imyidegembyo kuri abo bose bahitamwo kuva muri Afghanistan. Tukivuga kuri Afghanistan, nyene kigo cishiramwe mpuzamakungu ONI cita ku bakenyezi cavuze ko kibabajwe cyane no kubona leta shasha mfata kibanze y'abatalibani yashinzwe muri Afghanistan atanu umugore n'umwe arimo. Icegera cy'intumwa y'ikigo cya ONI ku bakenyezi muri Afghanistan Alison Davidian yagize ati nakamaramaza kubona atanu umwe w'umuti yizewe muri iyo leta. Eka nta n'ubushikiranganji bw'abakenyezi bwashinzwe.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini. Mu Rwanda bajejwe imibereho myiza mu masekitori mu Rwanda basaba leta kubaha ibinyabiziga byinyorosha rugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye.
Icyo cyifuzo twarakigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza ntacyo nta kintu baradusubiza.
Abo n'abayobozi bo mu karere ko mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda. Intara ya Gitega mu Burundi yafashe iya mbere yo kubuza abantu guhurira ahantu hamwe ari benshi mu kwirinda ubwandu bw'umugera wa COVID-19. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere mu Burundi Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo yo kuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo nk'ibibuga by'umupira w'amaguru ibikorane ububare n'ibindi mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Abajejwe intwaro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega bemeje ko ikiza cy'umugera wa corona cabaye ndanse. Mustaneri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasigurishwe ijya Amerika igituma sigaye haboneka ibitigiri by'abanduye ico kiza barenga 600 kundwi muri yo ntara.
Ibihengeri bimwe byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abajya bava hanze ico kiza kigwiriranye cyari bavuye mu z'intara zimaze gufatwa cyane ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umugwa mukuru wa politiki Gitega mbona ko gisanzwe hasazwa n'igisagara kinini natwe nyine tuba turi mu bantu bagiramiwe turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza abaza baracishamo baramukanya twa tudobo two gukaraba naho turi ugasanga ntariko barakaraba bamwe batanguye n'ubusuzugura ikino kiza bona yuko menga singwari hambaye nkuko ahari abatorwa ko bagwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano ugasanga bariko baratembera abo rero bashoboye gukumenyekana barahawe inkwebuzo.
Bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika Igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa bavuga ko bagiye kwikubita agashi
kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudushorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore gukingira bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira igikiza.
Intaruro yo gukaraba ni nziza ahubwo yayikwiye no kugumahori kugira ngo bifashe isuku ibandanye ryiyongera kuri nakare nta wushima gufa
ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba. Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza amabwiriza y'isuku
kugira ngo ico kiza gituzwe Igitega. Mustaneri ari kumwe na burumatare w'intara ya Gitega bafashe ingingo zo kugara ibibanza byose bihurigwamo n'abantu benshi muri iyo komine. Ku bwa Jacques Nduwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe.
Twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije n'uko dufatiye uko ikiza kiriko kirongerekana aha mu karere kino komine yacu ya Gitega. Ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nk'uko twabisabwe na nyakubahwa Muratara arongoye intara byahagaze aha muri komine. Ntituzusubira kwemera yuko abantu bagira amahwaniro manini nka bijya by'ibikorane nka bijya byo kwinezereza ibiteramo muri kino gihe tubona ikiza casubiye kuba ndase aha muri no komine. Abagomba rero kugarariza izi ngingo catufafata nk'abasi bagomba kononera bene wabo bagomba kononera igihugu.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi umugera barenga 100,000 mu ntara ya Gitega mu ndwi zibiri ziheze. Mu gihugu cose ico kiza ca COVID-19 kimaze gufata barenga 13,000 abagera ku 10 nabo baramaze kwitaba Imana nk'uko ubwo bushikiranganje bovyerekana. Naho ivyo bitigira biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika nta rucanco ruratangura gutangwa mu Burundi. Mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga imfashanyo y'ubwo rucanco yamara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza c'umugera wa corona watangaje ko leta itazo kwigera ikangurira abanyagihugu kwikingiza. Uko niko umushikiranganje w'intwara y'agati mu gihugu Gervain Ndirakobuca atwara uwo mugwi yabivuze kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu. Abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavagise ngo naje twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azotagenda yitura bikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine kubushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo bazereye
nawe biruko umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho murekarengane izo habwa bamaze kwicandagisha kugira ngo abari bo bajabuka imbibe z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango no Burundi burimwo iyo murekarengane iriyamirizwa no Burundi umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu arengiyo mebunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyafrika y'ubuseruko gusa EAC isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemere incanco za COVID-19 Pierre Clavier inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kiri mu Burundi hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence cyane cyane ku migwa mikuru ya politique gitega n'ubutunzi Bujumbura eroje wirika neza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti
ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence umaze ndwi hafi z'ibiri bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko bwo burengero isanzwe ikorerwamo urucuruzwa cyane kubera iri kunkengera iki yagatanganyika n'imigwa mikuru ya politique gitega n'ubutunzi Bujumbura niho hibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravugwa ubukene bwa essence nk'uko amaso ko y'ijwi rya Amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko bw'igihugu bivuga bamwe mu bagendesha amapikipiki imidugana za tukutuku z'amapine atatu byunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo
umugore wanje ntafungura nkubi nawe ko ndarondera dukaye twabana ndumva nk'ubunye bica bigora
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mwa gushika nk'izi saha ntararo kurisha wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegete ntawolaba ubwo nta n'uwogera n'icapfo
kazi gasa n'agahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
afite ingaruka nyine ku buzima bwacu twese twebwa are n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutse
igitoro murumenga ndase kweri uko umuntu arahagarara nk'amasaha 5 yose atararo murumenga ni hatari ku buzima bwanjye ne banza ningaruka none yashya ntonze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri station sindonke urumva ni hatari nye
irara mu Kamenge mugura abona nazanye mu kiriya kica kirankamana nje nazishitse ngasa moya ni nusu urabona rewe utugeze saa 6 nta gitoro kiraboneka bifise byinshi byica isaha zo gufungura za gize sindaronka n'igihumbi cyo kujya icyakabiri bene ivyuma bava badusaba amaveresema amaveresema tuza kuronka
Londas ndayigaya bugira ubushikanganji bw'amasoko ntanga nguvu bunajejwe igitoro mu gihugu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro akizeza kuri kene bavyo byose biriko birakorwa kugira ngo iki kibazo gitore ku muti aha hari mu ganiro hayamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu
naho bideha ikazo cy'igitoro kiriho umugabo turiko turakora nabijejwe bose kugira ngo umuti utogwe twaraganiriye n'abasanzwe bacinjiza mu gihugu ejo twari mu nama hamwe nabo kandi ejo nyene bwa buryo basanzwe babaha amadolari y'abanyamerika niyakoreshwa mu kurangura igitoro barayaronse baheruka no kuronka yandi tukibaza yuko vuba na bwango amakomande yandi yarasanzwe hari mugabo baca bagira n'ayandi makomande kugira ngo akagoze rigacike sinovuga umunsi nkava nsanga swagandije mugabo vuba tuyize yuko ibijanye n'igitoro bizasubira kuba uko byahora mu minsi iheze
yibaza ko iruhande y'ubukene bw'igitoro haba no kwikika mu kiza kuba kidandaza
iyo habaye nk'akantu novuga kubwoba ko igitoro kigiye gukena hari bamwe bashobora batereka tukinyegeze kumbura ibiciro bigira biduge cyakabiri nuwahoranywa iritiro 10 acagomba kuzuza bigaca bituma rero ibintu biba nabi gusumba hakaba rero nibindi nkuboja mu buyenzi usanga igitoba iko yakidandaza mu mabido muki
ndaiga bugira ubushanganje bw'amasoko ntanga nguvu yemeza kandi ko arabacuruza igitoro bagira amayeri kugishora mu bihugu bibanye kubera aho kiri ku giciro kiri hejuru cyane
hariho rero nibi yakumipaka ugasanga ikamyo kanaka muri abasanzwe binjiza igitoro araratwaye igitoro nk'iritiro 10,000 mu isaha imwe bakicava mu kirarahetse igiye mucanguzo iyo kuri haraba niho ntanzwe akarorero nta bintu byinshi byomara igitoro mu mwanya muto nk'uyo isaha cy'amasaha 2 iritiro 10,000 ngo ziraheze haraho rero usanga hari abace bakivoma kigace kica hakurya kubera igiciro gisumba ikiwacu aho dusaba rero kandi ko inzego zikorana iyo forode ihagarare
ubukene bw'igitoro cya esanse bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza bidudwa kugera ku mafaranga 2,200 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya Bujumbura na Gitega no mu nkengera zaho ingenzi za bwijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajyana 5 n'igihumbi nubwo ubushikanganji bujejwe igitoro butashimye kuvuga imvo zatumye gikena bamwe mu bagicuruza batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro cyangwa kutayahabwa ku gihe n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena kuva amaze kuvunja amafaranga y'ubugawe mu kwezi kwa kabiri 2020 no kubuza ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu Burundi hakoreshejwe imihora ya telefone ku babikora badafite uruhushya rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege hamwe n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazotelefonwa bakarindira amaso agahera mu nzira ikitavuzwa n'abadandaza bakora ubucuruzi wa ndengambibe mu bihugu by'aka rere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu by'ubutunzi basigura ko bigoye bikiriko kuko ngo amabanki y'ubudandaje bisigura acuruza amafaranga abantu babazanye kandi nabo bayayarondera ko Eroje urika neza ijwi rya Amerika
turagushimiye Eroje kuri iyo nkuru
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda abajejwe imibereho myiza mu masecteur mu gihugu basaba leta kubaha ibinyabiziga by'inyorosha rugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye inkuru ya Jean-Baptiste Dabanani
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloke basubiriza ko igihugu nta bushobozi gifite bwo kubibaka Joseph Kuriyo havuga imana ufite mu nshingano itangazamakuru n'itumanaho muri Minaloke no kuvugira iyi ministeri yatubwiye kwitahita bakemurira iki kibazo n'ubwemera kuko ikivuzo cyabo cyumvikana nyamara ariko baganiye n'ijwi rya Amerika bavuga ko mu bihe byashize bagiye bayigeza iki cyifuzo kandi ko itigeze bahakanira ahubwo ko igisubizo yabahaga cyabizezaga ko iki kibazo kigomba gukemuka vuba uyu ni Charles Neyo nizeye ukorera mu murenge wa Karama akarere ka Kamonyi mu majyepfo
tuvuge yende ugiye kureba abana afite imirire mibi nk'umuntu ufite ubumuga ashobora kugutabaza biba bisaba kugenda ukamugeraho ukareba usubira amenya afite ikihe kibazo ku buryo amukorera ubuvugizi
kandi cyane cyane dukorera umuturage kandi umuturage buryo umukorera ari uko wamugeze ukanamenya ngo imibereho ye aho atuye imeze gute
yongeraho ko hari abakozi bagenzi babo bo boroherezwa batanabarusha inshingano kandi ko badahita bagera kubo bashinzwe nyamara ariko avuga ko ihame ari uko bakabaye bagera mu biro bavuye mu baturage bashinzwe kandi ko hari n'umuyobozi bigeze kugeza iki cyifuzo akabasubiza ko azakibavugira ariko kwa maso yaheze mu kirere
kweze kubaza honorable Mukabaramba Rivera yigeze kweze gukorana inama nk'aba face sociale twese twahuye agira ibyo twemerera turategereza none yaba mu senateri nyine twaraganiriye tuti niba veterinaire ashinzwe inka zonyine bakamuhereza moto yo kugera ku itungo gusa agronome ndashinzwe ibishanga bakamuhereza moto yo kujya ariko sociale ntabe ni gare kiri umunyamabanga wa leta ati nzabavugira turebe birarangira
avuga ko bagenda n'amaguru mu gihe cyaguma mu rugo yunga murya niyo nizeye ko akazi kabo arako mu baturage ho kuba mu biro Abudone Sinduhunga ukorera muri Rushashi mu karere ka Gakenya mu majyaruguru nabo bavuga ko badahwema kugaragaza iki cyifuzo
twarakigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza ntacyo nta kintu baradusubiza bo nkanje ubwanje ku giti cyanjye mu nama twakoreye Musanze twarabivuze mu nama twakoreye Shyorongi ku yindi shuro turabivuga ndetse no mu zindi ntara zindi zitari intara majyaruguru naho bagiye batanga icyo cyifuzo mu ntara majyaruguru twagitanze inshuro ebyiri mbere ya covid bo cyari igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2019-2020
Justin Tarihunga ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze mu majyaruguru uyu mwanya umaze imyaka irenga 15 usibye iki kibazo cyo kutagira ibinyabiziga by'inyoroshya rugendo kuri aba bakozi b'imirenge hari ikindi kibazo bafite
hari n'abatana yabona no kuyabona nayo nayo ngayo make ayo kujya kuri tere ntayo
niki ntayo
ntayo nkano nkorera muri Musanze ayagenwa na janama nayo kuva mu murenge ukoreramo ujya ku karere naho ayo kujya kuri tere ntayo
abakozi b'imirenge bafite impungenge kubera kutagira inyoroshya rugendo kuko inshingano yo kwita ku batishoboye izamo gutanga amafaranga menshi ariko ntibabashe guhita bagera kuri burumwe ariho haturuka impungenge nk'uko bisobanurwa na Grace Kamariza Kayihura ukorera mu murenge wa Musenyi mu Bugesera mu Burasirazuba
nk'ubu example game ntanga agera kuri miliyoni 6 buri kwezi zirengaho tukagira system ya NSDF y'abagore batwite n'abonsa nabwo usanga ndi hejuru ya miliyoni 10 na ndetse n'utundi tuntu dutandukanye tugenda dufata amafaranga gufata amafaranga ukayohereza mu mudugudu mu kagari utazi ngo aragenda agere kuwo ashinzwe agomba guhabwa usanga ari ikintu gikomeye kinadutera ubwoba twese
ku byereke iki kibazo cya Misiyo Joseph Kurio avuga Imana avuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana
muri nyinaro harimo ishami rishinzwe imiyoborere n'imitegekere y'inzego zegerejwe abaturage iyo ikibazo icyo ari cyo cyose kitugezeho habaho kugikurikirana no kugishakira umuti byihuse
ku kijyanye n'inyoroshya rugendo avuga ko kitahita gikemuka aka kanya bitewe n'ikibazo cy'amikoro y'igihugu
gisa n'ibihenze haracyari byinshi dukeneye gukora kubanza gukora kugira ngo igihugu nacyo gikomeze gutera imbere murabizi ko dusabwa ibintu byinshi ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda ari ukubima ibihari
gusa nubwo avugiye Imana avuga ko ikibazo ari amikoro hari abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mirenge batubwiye ko ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze Loda cyashatse kubagurira ibinyabiziga ariko ikibazo kikaba ko bari kuzasaba amafaranga y'amavuta yabyo nyamara bo bavuga ko kubaha ibinyabiziga byaba bihagije ko bajya bishyiriramo amavuta
tugushimire Jean Baptiste
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
amahiganwa y'urukino rw'intoki rwa volleyball ahuza ibihugu ku rwego rwa Afrika abari Kigali mu Rwanda ageze ku munsi wayo wa gatatu n'ubwa mbere amahiganwa yo muri urwo rwego abera mu Rwanda mugenzi wacu Timishimwe yaganiriye na Leandre Karekezi perezida w'urwego rukuru rwa Federation y'urukino rwa volleyball mu Rwanda amubwira uko bateguye izi nkino n'imigambi yafashwe ku byerekeye ikiza cya COVID-19
kuzaza wani mikino iba angaruka mwaka ariko ikaba igahuza amakipe y'ibihugu ku rwego rwa Afurika iyo urebye rero mu myaka yatambutse kubera navuga ubushobozi bukeya mu bijyanye na infrastructure imikino yasanga ikunzwe cyane kubera muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru cyane cyane za Egypte, za Maroc, za Tunisia. Ubu rero mu Rwanda twaje kugira amahirwe ubuyobozi bw'igihugu butwubakira inzu nziza y'imikino ishobora kwakira imikino y'amaboko itandukanye. Tubona rero bwabo uburyo bwiza natwe bwo kugira ngo twinjire mu bapiganwa dusaba kwakira iyo mikino. Tugira n'amahirwe rero dosiye yacu barayiga basanga twujuje ibisabwa batwemerera kwakira iyo mikino.
Urabona ko mwateguye ikipe yanyu bibaha icyizere cy'uko izagera kure?
Mu by'ukuri ikipe yacu twayiteguye, ntabwo navuga ngo twayiteguye igihe kinini kuko barabizi ko twari turi mu bihe bikomeye bya korona, habayeho gufunga ibikorwa bijyanye n'imikino, ntabwo habayeho shampiyona nk'uko bisanzwe, ndetse ntabwo bakinnye nk'uko bisanzwe, ariko twagize umwanya wo kwitegura. Kandi ntekereza ko icyo si ikibazo twari dufite mu Rwanda twihariye gusa, ni ikibazo kiri hirya no hino mu bihugu ari ibya Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Tugira n'amahirwe ubuyobozi bw'igihugu bugishakira umutoza ufite ubumenyi, umutoza w'umubereziye nubwo atamaranye igihe kinini n'ikipe, ariko ubona ko hari impinduka arimo azanamo. Navuga rero urebye uburyo twakinnye n'ikipe y'u Burundi, twakinnye umukino mwiza. Ikipe y'u Burundi twarayirushaga ko twayikinnye inshuro eshatu ku busa, muri rusange urabona ko twiteguye neza.
Wari ukomoje ku kintu cya virusi ya korona, kandi ni nacyo nari ngiye guhita nkubazaho. Muri iyi mikino mwateguye imbere Kigali mu Rwanda, ingamba zo kugira ngo idakomeza gukwirakwira ni izihe, haba ubwo mu bakinnyi cyangwa se mu bantu baza kureba iyi mikino?
Hafashwe ingamba nyinshi kandi navuga nziza. Kimwe n'uko abakinnyi n'abantu bose bashinzwe gutegura ibijyanye n'imikino bahura n'abakinnyi bari ahantu hamwe mu mahoteli babamo, bakava mu mahoteli baza ku bibuga, ntabwo bahura n'abantu baturutse hanze. Kandi abo bose mbere y'uko binjira aho ngaho babanje barapimwa, bigaragara ko nta barwayi mu kibuga. Bagerageza kukigeza fekta bagatera imiti ari kuri shire ari hafi mu kibuga. Hafashwe rero ingamba navuga rwose isobanutse, ndetse noneho n'abandi bandi baza baturutse hanze ari abaza kureba umukino barinjira bakabanza bakipimisha, bamara kwipimisha bakabona kugira uburenganzira bwo kwinjira muri arena aho imikino ibera.
Leandre, ndakwibuka muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu, aho nawe wabicaga bigacika, uracyabasha kugatera?
Maze gusaza ntabwo nshobora gukina umupira. Nageze mu cyiciro cyo gufasha barumuna banjye kugira ngo bagere ku rwego rurenze urwo twagezeho.
Leandre Karekezi, perezida w'urwego rukuru rwa federasiyo y'umukino w'intoki wa volleyball mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wa Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nawe bashimiye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, na aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
It's an MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
jana upendo dusangira jambo yahuje benshi